Abakenyezi n'abigeme amajana 267 bajumwe hanze y'igihugu mu kwezi kwa kane gushika 11 z'ukwezi kwa 6. Bamwe bagirizwa ubwo dandazwa igipolisi cyerekanye harimwo abarundi n'abanyakenya. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye avuga ko abo bantu badakora ku giti cyabo ahubwo ko bafite amashyirahamwe mu Burundi, amashyirahamwe mvamakungu bakorana.
Haciye hafatwa abantu bagirizwa kuba bakora urwo rudandazwa bashika kuri indwi, harimwo abarundi 3 n'abanyakenya 4, hakaba hariho n'amashyirahamwe akora urwo rudandazwa agera ku 11. Ayo harimwo amashyirahamwe 4 yo ngaha mu Burundi ariko atemewe n'amategeko, hakaba amashyirahamwe 4 yo mu gihugu bita Arabie Saoudite, n'amashyirahamwe 2 yo mu gihugu cya Oman, hamwe n'ishyirahamwe rimwe ryo mu gihugu cya Kenya.
Amashyirahamwe akorera mu Burundi yitwa Rwanda Services igihe biboneka ko ryarungitse hanze y'igihugu abigiwe n'abakenyezi benshi hihwejwe amakuru yatangwa n'igipolisi.
Ya mbere ni Burundi Recruitment Agency kabaryo barikorera rarondera kungwena ritangura gukora ku mugaragaro. Amakuru igipolisi gifise yerekana ko baza bari bamaze gutwara abantu bashika kuri 17, ariko ni inkuru ikiri kwirakoregwako kugira ukuri nyako kumenyekane. Ya kabiri ni International Recruiting Company yagizwe kuba ryo barimaze gutwara abantu bashika ku 226. Ya gatatu ni Royal Services yagirizwa kuba rimaze gutwara abantu bangana 209. Ya kane ni Intercontact Services yagirizwa kuba ryarimaze kurungika abantu bashika ku 15.
Abo mu ishida hamwe Royal Services babwiye bagenzi bacu muri radio y'isanganiro ko batanguye gukora kuva mu kwezi kw'11 umwaka uheze, kandi ko bemewe n'amategeko. Yamara mushiranje mwintara hagati mu gihugu ari no hatangirwa imushazemera amashyirahamwe gukora, barakana ko ku ntonde bafise z'amashyirahamwe iryo Royal Services ritariko. Umuvugizi w'ubushiranganje bw'intara hagati mu gihugu yabivutse igerekezo ry'icumi z'ukwezi kwa 6 mu kiganiro abavugizi b'inzego zitandukanye z'igihugu bari batunganije. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yatubwiye ko amatohoza akiriko arakogwa kuri abo bantu bajanywe hanze y'igihugu. Yamara avuga ko abantu bafashwe berekanwe ko n'uwa Mungu bamwe n'ubwabo biyemerera ibyaha. Naho birugwa kiretse y'igipolisi cyemeye yuko abantu tubafata amasanamu nta burenganzira twaronse bwo kubabaza ibibazo. Umunyakenya umwe yari muri abo bafashwe amaze kubona ko abamenyeshamakuru ko bafata amasanamu yaciye avuga n'ijwi rirenga ko batazi icyo yuko barazira, yongera asaba kuserukira igihugu cya Kenya yobimenyeshwa, atako asaba ko agatega kabo ko kubahirizwa. Mugwe yaheza avuga yuko abaje kubahagarika batwaye amafaranga n'amatelefone bari bafise.
Tutendewe haki na baruzi wetu wa Kenya akaweza kujulishwa. Tunataka haki yetu ikaweze kusikilizwa. Pesa zote ambazo tulikuwa nazo wale walitubeba walizibeba zote. Yeah. Mimi nilikuwa na simu tatu. Yeah. Niko na tablet ya Samsung, nilikuwa na Sony Xperia V na nilikuwa na Tecno C8. Na zote zilienda simu zangu.
Uyo mukenyezi akiko aravuga umuvugizi w'igipolisi yagwa muhoya hoya, ariko uyo mukenyezi we yagoma rushizaho kuvuga nyabuna akavuga ko atabwo bafise kuko ma radio abimenya.
Unajua mahao hivi muko mikononi ya polisi?
Ndio, ndio maana tunasema hata
media. Nikusema
hata media ni vizuri. We don't fear.
Sikiriza.
Yes, we don't fear.
Nayo kubijeye na kazoza kabo bigeme n'abakenyezi batwawe hanze y'igihugu mu gipolisi bavuga yuko bagiye kwikora gipolisi cy'isi Interpol kugira ngo barabe ko abantu bajanywe hanze bagarukanwa mu gihugu. Ibujumbura Fidelite Ishatse, Juju ya Amerika.